iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwana musesho timu duteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 10 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018. Kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ibyo biganiro n'ibyo byanyuruzwe byanyuruzwa bisabwe na Leta y'u Burundi kuko kuri ayo matariki mwazi ko tariki 2024 ari tariki twibuka ingana zizwa rya Amerika yunze ubumwe y'ishuri ya demokarasi.
Uyu ni icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ku iyunguruzwa ry'ibiganiro. Tubafitiye n'andi makuru ku munyapolitike mu Rwanda Madame Ingabire Victoire agiye kumara hafi ukwezi afunguwe yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibiro by'umushikirizamanza mu Rwanda kwisobanura hamwe no ku mashyirahamwe bacukura bakongera bakagurisha ubutare basaba Leta y'u Burundi guhagarika ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano yo guhagarika ibikorwa by'ayo mashyirahamwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ko byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, utubwire amakuru dufitiye.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Congo, Emmanuel Ramazane Shadari yatanzwe na Perezida Joseph Kabila ngo azokwitoze mu kibanza ciwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ejo ku munsi wa kabiri yasavye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya gukuraho ibihano bwamufatiye hamwe n'abandi bategetsi muri ico gihugu. Ivyo bihano birimwo kubima uruhusha canke amaviza yo kuja i Buraya. Yafatiwe kandi n'umuvugizi wa Leta Lambert Mende hamwe n'umukuru w'ibiro by'iperereza Kaleve Mutondo. Shadari aregwa guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu. Amezi yabayemwo ukunuganurwa kwa Perezida Kabila kwashobora kuzokwitoza yaranzwemwo imyirekano aho abantu batari bake bahasize ubuzima. Imyirekano yarangiye mu kwezi k'umunani Perezida Kabila agenye Shadari kumusubirira muri ayo matora. Muri Afrika kandi igipolisi muri Zimbabwe kivuga ko kizobuza abazogira imyiyerekano ku murwa mukuru Harare imyiyerekano yamiriza amatagisi atozwa ku mahera arungikwa n'abanyagihugu mu makungu. Umuvugizi w'igipolisi yavuze jo kuwa kabiri ko yisunze ingingo iheruka gufatwa yo kubuza amakoraniro y'abantu kubwikiriza cyakorera kitararangira i Harare. Abasisangura mubibera muri Zimbabwe bavuga ko Leta ya Zimbabwe ibujije iyo myiyerekano mu gutinya ko ishobora kwadukamwo ubwicanyi. Abantu batandatu nibo bishwe n'abasirikare bari mu myiyerekano yabaye inyuma y'itorwa rya Mnangagwa haraheze amezi abiri. Nayo abantu mirongo itanu nibo bishwe na korera iri muri Zimbabwe, abandi barenga ibihumbi icumi bakavugwa yuko banduye. Amakuru hirya no hino tuyabandanize muri Afghanistan. Igisasu catezwe n'umwiyahuzi mu bumanuko bwa Afghanistan carishe umukandida yari kwiyamamariza kuba umushingamateka hamwe n'abandi bamushigikiye icenda. Ibyo byabaye jo ku munsi wa kabiri inyuma y'umunsi umwe abarwanyi b'abatalibani batangaje ko bashobora guhungabanya ayo matora n'ibitero by'ubwicanyi. Umuvugizi w'intara ya Helmand Abdul Salam Afghani yabwiye Ijwi ry'Amerika ko icyo gisasu cyakomerekeje abantu bashika kuri 15. Ababonye ivyabaye bavuga ko abafa bazokwiyongera kuko ngo ikibanza cyari ko kiberamwo iyo myiyamamazo cyari cyuzuye igihe icyo gisasu cyaturika. Ku munsi wa mbere ni abatalibani bategetse abarwanyi babo guhungabanya ibikorwa by'amatora mu kugaba ibitero ku bategetsi hamwe n'abajejwe umutekano bacungera umutekano w'abatora hamwe n'ibibanza byo kuzotoreramwo biharurwa mu bihumbi. Ishirahamwe mpuzamakungu ni naryo risaba leta ya Venezuela kurekura abanyagihugu ba Colombia 59 bafunzwe atakibagira mu kiringo kirenga imyaka 2. Abo bantu bafashwe n'igipolisi cya Venezuela haraheze imyaka 2. Igisata cyawo nikijejwe agateka kazi na muntu kivuga ko bafunzwe mu buryo bute kubiri n'ikiremwa muntu. Ivuga ONI ikavuga ko izo mbohe 59 zagirizwa kuba zikorera igisirikare cya Colombia, ariko gushika ubu nta byemeza cyangwa ibyagirije birerekanwa. Mu kwezi kw'icumi na kumwe guheze niho umucamanza muri Venezuela yari yategetse ko barekurwa, ariko ntibyigezwe byubahirizwa. Nayo muri Turkiye umushiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu ashikiriza ko abategetsi bazosaba konsira ya Arabia Saudite iri Istanbul ko bironderera umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi yamuka muri Arabia Saudite yabuzwe irengero. Uwo mushikiranganji wa Turkiya ashikiriza kandi ko igihugu cya Arabia Saudite cemeye guzokorana na Turukiya mu kurondera uwo mumenyeshamakuru, ariko igihe iryo saka cyangwa kumurondera bizoba nticyatangajwe. Kagoshi Khashoggi murambabarira yabuzwe irengero acinjira muri iyo konsira mu ndwi iheze. Abategetsi ba Turukiya bavuze ko ariho yiciwe mu gihe Arabia Saudite cyo kivuga ko yasohotse iyo nyubakwa ari muzima, kandi ku ivyagirije vyuko yishwe ari atarufatiro bifise. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yabwiye abamenyeshamakuru ko agiye kuzovugana na Arabia Saudite kuri ico kibazo ngo bagitorere umuti.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho umunyepolitike w'umunyarwanda Madame Ingabire Victoire agiye kumara hafi ukwezi apfunguwe, yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibiro by'umushikirizamanza mu Rwanda kwisobanura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Itangazo ryaturutse mu biro by'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rivuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 Madame Ingabire Umuhoza Victoire yitabye ibyo biro. Impamvu iri hamagazwa ni iyihe? Iryo tangazo risobanura ko ubugenzacyaha bwifuzaga kuganira na Madame Ingabire ku byo amaze iminsi atangaza cyangwa ibimaze iminsi bimuvugwaho bishobora gufatwa nk'ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Muri iri tangazo uru rwego ruvuga ko rwibukije Madame Ingabire Victoire ko kwita cyangwa kwita abandi imfungwa za politiki tike harimo ndetse n'abakiburana cyangwa bahamijwe ibyaha ari ugukwirakwiza ibinyoma, kandi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Itangazo rya Ribu rivuga ko Victoire Ingabire yabasobanuriye ko ibyo yakoze ari kubwo kutagira ubumenyi buhagije mu by'amategeko cyangwa kugirwa inama mbi. Rwego ruvuga ko Ingabire yemeye ko agiye gukurikiza ibisabwa n'amategeko, ndetse abwira Ribu ko hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zimwitirirwa cyangwa se bakajya mu bitangazamakuru bakoresheje izina rye bagamije guharabika no gusebya leta bikaba binasebye izina rye bwite. Urwego rwa Ribu ruvuga ko Ingabire yababwiye ko ari gutegura urugendo rw'abana be hano mu Rwanda muri gahunda yo kuza bakirebera iby'igihugu cyagezeho. Iri tangazo kandi rikomeza rivuga ko Madame Ingabire Victoire yiteguye gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu kandi agendeye ku mategeko. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana na Ingabire Victoire kuri ibi. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko bumvikanye, cyakora twabashije kwandikira umuvugizi w'ubutumwa bugufi ntiyagira icyo asubiza biza ku butumwa bugufi twamuhaye. Gusa umwunganira mu mategeko Maitre Gatera Gashabana yatumenyesheje ko koko uwo yunganira yabonye hamagaza ya Ribu, ariko we yari yasabye ko umunsi wakwimurwa kuko yari afite urundi rubanza. Maitre Gatera Gashabana yumvikanishije ko ku rupapuro rw'ihamagara rwa Ribu nta mpamvu zari ziriho zituma bashaka umukiriya we. Kuva uyu munyapolitiki utavuga rumwe na leta yafungurwa yakunze kumvikana mu bitangazamakuru asabira abandi bagenzi be kuba barekurwa.
konsohotse kigeza ko no bazasohoka ntabwo ari kibazo ndetse mboneyeho nakanya ko gusaba president wa republika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nabagenzi banje bose bafunze bazira bya politiki bose nabo mu bushishozi bwe yari buryo nabo basohoka
irihamagazwa rya madame Ingabire ribaye nyuma gato yuko bitangajwe ko vice president wa mbere w'ishyaka FDE Inkingi Boniface Twagirimana yaba yaraturutse gereza ya Mpanga yubatse mu karere ka Nyanza umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa yabwira Ijwi rya Amerika ko bakomeza gushakisha uyu mugororwa avuga ko yaba yaratorotse ari kumwe n'undi muntu gusa yasobanuye ko kugeza ubu iperereza ntacyo rirageraho Sengabo Hirari uvugira uru rwego yatangaje ko barimo gukoresha imbuga nkoranyambaga bashakisha ko hari uwabona abo bagororwa baherutse gutoroka gusa vice president wa kabiri w'ishyaka FDE Inkingi Bwana Justin Bahunga uba mu Bwongereza ku wa mbere yari yabwira Ijwi rya Amerika ko Boniface Twagirimana yaba yarazimijwe kandi ko ari inshingano za Leta y'u Rwanda zo gusobanura aho aherereye kuko yari yo yari ishinzwe uburinzi bwe muri gereza ya Mpanga Bwana Bahunga kandi yumvikanishije ko umuntu uvugwa ko yaba yaratorokanye na Bwana Twagirimana ari uwo ubuyobozi bwa gereza bwari bwaramwometseho babana mu cyumba kimwe mu buryo ishyaka ritashize amakenga Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi amashiri hamwe bacukura bakongera bakagurisha ubutare basaba leta y'u Burundi guhagarika ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano yo guhagarika ibikorwa by'ayo mashiri hamwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe kuko ngo agahombo ari kenshi muri ayo mashiri hamwe ibindi kuri iyo nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
ubaturisha 045 amabanki komersiyo akaba ari pre kuturihisha 010 nibo tureka twebwe tugasubira mu mabanki komersiyo
kubona amashyira hamwe atukura ubutara kongera akabugurisha adacisha amafaranga mu banki nkuru y'igihugu ni kimwe mu byatumye leta y'u Burundi ihahombera amafaranga menshi nkuko byashyikirijwe mu nama icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu n'umushyikiranganji w'amasoko ntanga nguvu bagiriraniye n'abarongoye ayo mashyira hamwe bamwe mu bakorera mu gitanda cy'ubutare mu Burundi baremera ko badacisha amafaranga mu banki nkuru y'igihugu kuko baca bakora bahomba ni mu gihe bavuga ko batwagwa amafaranga menshi bafatiye kuyo bahora bariha amabanki y'ubudandaji
ikibazo nuko badukuye muri banki komersiyali batubwira ko hari hakarusho muri BRP tukagahiga tukakabura iyo rero uzanye ibihumbi vya wijana hakuri ha $200 ukariya 400 dollars biraguye uzanye miliyoni no kuvuga hakuri ibihumbi 200 dollars uri ibihumbi 405 ayo mahera twebwe yaratunaniye kujustifia
mu nyishu z'umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ntiyashatse kugaruka ku ngorane zagiye ziravugwa zose kome manera kiza asaba batari mu mategeko kuyakurikiza kugira abakorera muri icyo gisata ntibagwe mu mporero ku bihano bifatwa na leta
ngo sinzi ko tuzahava tugira in association y'aba makontwa kugira baze barahana nawe nyine uhononye bamucamande bo nyine kugira ntibasubire kuza barafata muri ruvunga baza kononera abacanke babasantore bari kora neza ibyo ni ibintu numva ejo cyangwa iyo gishobora kuba kugira ngo turabe yuko gisata kiri gisata cyiza ariko abatashaka gukora ngo bakwize amategeko bakivemo bari kere abagikora bakagikoramo neza
naho biruko abari mu mategeko kandi bemeza batangurane bafitaniye na leta basaba ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano ko yohagarikwa kuko bariko barahomba bagapfuma bakora ibikorwa byihutirwa mu kurindira ko iyo ngingo ivaho burundu
iyi societe nkorera yitwa RMR iri mu masosiyete yarapatriye 100% les devises yongera ko n'umutahe muri bero kuko tariko turategura exportation kwa dufise ibyo twembeshe kuri terrain amakoperative menshi twatwahaye amavance umuntu abafatiye amaboko imugongo bifuza kudushorera kugira tu export aho basubire ku bikogwa uyu munsi rero twishaye ngaha n'abamasa turi nyuma bavuga bati ijambo tuza gukura ngaha n'iryo ribahumuriza
amakontrari ngaho hari hageze ko twe exporta hari n'ibiri ngaho bitekeye barabihagaritse abakiriya bacu bari ko badushyira amapenalite amasosiyete kuko turahomba kabiri bito kaba twasaba abanyakubaha cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kugira ngo mubanze muduhe uruhushya byihuse twikure ingorane abakiriya bacu bari ko baraduha amapenalite bafata nk'ingingo tubava mu yindwi tukabyexporta
icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko iyo ngingo yafashwe yageze kuko agahombo igihugu cyageze ari kenshi Joseph Butoya avuga ko igihugu cyahombeye miliyoni zirenga 40 z'amafaranga y'abanyamerika
iyo ari buri gihugu itwerese yuko hariho imiliyoni zirenga 40 z'amadolari zateza guca mu kigega cya leta zitaciye murumva yuko natwebwe nitwari guhungabana ubwa mbere nka leta imbere yuko mwebwe muhungabana nico gituma twaciye duhaguruka tuti oya ibi nisho kuba naye gutyo iyo biza kuba bihumbi bitatu bitanu mirongo by'amadolari petetse twari kwasoteka turindiye mugabo bimaze kuje hejuru imiliyoni mirongo ine na zingahe z'amadolari yateza guca mu ibanki kuri igihugu ariko atariko aracapa nitwereka ngo ibintu bibanaye turashobora kubatahura mugabo natwe mudutahure nta kundi cyari kugenda
mu biharuro byashyizwe ahabona n'ibanki nkuru y'igihugu byemeza ko Burundi bwari kuronka amafaranga arenga miliyoni 44 y'amadolari y'abanyamerika mu mwaka wa 2017 avuye muri ico gisata c'ubutare ariko hakaba habonetse miliyoni zirenga 15 gusa muri 2018 gushika mu kwezi kw'icyenda ibanki nkuru y'igihugu yemeza ko yari imaze kuronka amafaranga arenga gato miliyoni 13 y'amadolari y'abanyamerika mu gihe hari hategekanije kwinjira ayarenga miliyoni 33 ingingo yo guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe acukura kongera agacuruza ubutare mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'ukwezi yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano kwa 2026 ukwezi kw'icyenda 2018 ingingo yafatiwe rimwe n'ihagarikwa ry'amezi atatu y'ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga i Bujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefoni igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Kivuga ku byerekeye Burundi mu ntango zindwi ibiro vy'umuhuza mu matati Burundi vyaratangaje ko imishikirano yari guhuza Barundi kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku igenekerezo rya 2024 ryo ku kwezi yungurujwe mu kwezi kw'11 Vice President wa mbere w'u Burundi yari mu nama nkuru igira 9 y'ugwego rukuru rujejwe amahoro mu karere k'ibiyaga binini yaragize ico avuga kuri iryo yunguruzwa ry'ibiganiro mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije reka tumutega amatwi
ego nuko bivuze iyo biganiro n'ibyo byarunguruzwe ejungurujwa bisabwe na leta y'u Burundi kuko kuri ayo matariki imaze yuko tariki 21 ari tariki twibuka ingana ubwa rya Amerika ndetse n'inshinga ya demokarasi cyo gituma twabonye yuko iyo tariki itoba abarundi bamwe bamwe bari muri Arusha kandi bamwe bamwe muri bo barakuri imigambwe bamabaza kunamira iyo nshungu ya demokarasi nje bitatu twasabye yuko ako kanya rero iyo kunguruzwa ikaba sango yirihiriza ukwezi imbere abunze bashobora batanga ikiringo cy'ukwezi kwa 12 ndetse bire nta kibazo na kimwe muri ivyo ntangora nimwe zirimo kuko uno munsi y'uci Burundi ibikenewe byose byatuje matora biriho kandi tugasaba yuko ibyo biganiro byoza birungika abanyapolitiki bari hanze bikuza gutegura amatora kugira ngo ntizovuge ngo babivye ibaje ku rubuga hamwe n'amandi
amakuru atangazwa avuga ko ibyo biganiro bishobora kuba ari bya nyuma ku bwa leta y'u Burundi ivyo biganiro bizoba ari vya nyuma kakiri n'ibazo bihambaye cyane gose ikana kwandika ibibazo vya politike mu Burundi batigeze bicara hamwe mu gihe kirekire.
Twifuza yuko ni numwana ibiganiro byanyuma mbere simona ko ari ibiganiro ni kugira ngo babwirane ngene bataka kuko umwanya urabasize abiyumvira ko bashaka kuniganira ubutegetsi umwanya urabasize nicyo gituma tutokwamiza abantu ku nzira baje gutumwanya ahubwo nibaze mu gihugu bategura amatora hanyuma ibyo bashaka babitore bishyira amatora. Twarabwiye ko atabiganiro tuzusubira kwemera bivuga yuko nyuma ya kabiri kuganira kugira nzoro nk'iki kuko tunengana gusasira indava abatemera amatora kuko ubu twafashe nuko inzira z'ibiganiro zo kuja hanze twiza turabisezera kuko kenshi abantu bagira ibiganiro kubera ibindi byabananiye kubera ibyo baharanye bananiye kukama kwemerera yuko kuko azabara mugenzi mubi tuzemara nje bituma mu bintwaro n'umunsi twarahitaye nka yuko abakeneye ubutegetsi bazabironka biciye mu matora cyane cyane bari mu gihugu nta muntu azoza ngo asivye canke ngo atere umugumuko hanyuma ngo kubera yizigiye ko amakungu azoshazana ibiganiro. Ibyo rero ingendo yo kugira ikizira mu gihugu naho bigoye tuza gutangura kwigisha abarundi ikizira kugira ngo bakure bazi ikizira.
Hari ingingo leta y'u Burundi yafashe gufuta amashyirahamwe 130 ingaruka z'iyo ngingo zaribonekeje mu ndwi ihize aho impunzi z'abarundi za mu makambi yo muri Tanzania zitashoboye gutahuka ko zitari zifise abazakira iyo ngingo izo va mu nzira ryari leta y'u Burundi izo ihindura ryari.
Nibaza yuko bavyumvise neza guhagarika ni gufuta twara bahagaritse iby'umwanya mutoya kuko tukabasaba yuko ayo mashyirahamwe yose yokwiza ibisabwa n'amategeko kugira ngo ace atangwa gukora kandi yiyemeje gukora ivyo yajejwe gukora. Twarabonye yuko muri kahise hariyo mashyirahamwe abiri nayo yakora ibitajanye n'ivyo basabiye tukasaba yuko mbere y'amezi atatu bavuze n'amezi atatu uwo bizogabira ni wazoshika ku mezi atatu abandi twifuza ko ibyo babasabye ibintu bine basabye yuko bo bishikana mu minsi ibiri mu minsi itatu uzo yabishikanye acuca abandanya akora ukuri kwami. Twashatse gusa yuko twubahiriza amategeko twashizeho kuko twarabonye muri kahise yuko amashyamwe amwamwe ivyo yiyemeje yavuye asinga mu bya politike ivyo yiyemeje akaca abireka nicyo bituma tutoreka.
Gaston Sidimo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ibyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, twateguriwe kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse ku itariki ya 10 y'ukwa 10 mu 1985 abashimusi b'ubwato Akile Lauro batawe muri yombi nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Ubwato Akile Lauro bwari ubwo mu Butaliyani bwatwaraga abantu bibereye mu biruhuko. Ku itariki ya 3 y'ukwa 10 1985 Akile Lauro yahagurutse mu cyambu cya Jeune n'abagenzi 750 n'abakozi bayo 331 barimo rero n'abaderevu bayo. Yagombaga gukora urugendo rw'iminsi 7 mu nyanja ya Mediterane bugenda buhagarara igihe gito mu byambu bitandukanye by'Ubutaliyani, Misiri, Isirayeli, Siriya, Chypre n'Ubugereki. Muri abo bagenzi hari hihishemo abashimusi 4 bo muri FLP, Front de Libération de la Palestine, ya Abu Abbas, umutwe uri ku rutonde rw'iterabwoba rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ukivuka mu 1977. Abashinzwe umutekano w'icyambu cya Jeune bashinjwa ko barangaye ntibabona intwaro abashimusi binjiranye bazihishe mu mavalisi yabo. Izo ntwaro zarimo gerenade n'imbunda za Kalashnikov n'amasasu yazo. Akile Lauro imaze iminsi ine mu rugendo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 1985 yahagurutse mu cyambu cya Alexandria mu Misiri yerekeza i Port Said ikindi cyambu cya Misiri. Hashize amasaha 4 abashimusi batangiye kurasa bigarurira ubwato. Bavuze ko babuturitsa niba Isirayeli itarekuye bene wabo 50 yari ifite mu magereza yayo. Leta y'Ubutaliyani yitabaje Yasser Arafat, umuyobozi mukuru w'umutwe wo kubohoza Palestina OLP, n'abakuru b'ibihugu by'Abarabu bitandukanye birimo Misiri na Tunisia, babasaba kubafasha kugirana imishyikirano n'abashimusi. Hagati aho aba bashimusi bari bategetse komanda wa Akile Lauro kuyobya ubwato aho gukomeza agana i Port Said akerekeza i Tartus, icyambu cyo muri Siriya. Leta ya Siriya yabangiye kukinjiramo. Abashimusi bararakara batangaza ko bagiye gutangira kwica imbohe zabo umwumwe buri saha. Badatinze bahereye ku musaza w'imyaka 69 wari ufite ubumuga witwa Leon Klinghoffer. Ntibamuhisemo gutyo gusa. Bamutoranije kubera ko yari umunyamerika kandi ari n'umuyahudi. Baramurashe bajugunya mu nyanja umurambo we n'agatebe yagenderagamo kabamugaye. Mbere y'uko bica undi muntu wa kabiri, abatwari b'umutwe FLP babahaye itegeko ryo kurekeraho kwica abantu no kwerekeza i Port Said. Bakoreshaga rero ubuhanga bw'amaradiyo kuko bo ntabwo bari mu bwato. Ubwato Akile Lauro bugeze Port Said, leta ya Misiri yabuhaye uruhushya rwo kwinjira mu cyambu ihita itangira imishyikirano n'abashimusi. Abashimusi bageze aho bemera kureka ubwato n'abo burimo, leta ya Misiri ibaha indege ibajyana muri Tunisia. Ubwo hari ku itariki ya 10 y'ukwa 10 1985. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Ronald Reagan amenye ko indege y'abashimusi yagiye, yahise ategeka igisirikare cye kuyifatira mu kirere itaragwa. Indege za Amerika izi ntambara enye n'iya gatanu yazobereye mu bugenzuzi kugira ngo izifashe kuyishakisha zahagurukiye kuri USS Saratoga, ubwato bunini cyane bwa gisirikare butwara bugwaho bukanagurukiraho indege z'intambara bwari mu bikorwa bya gisirikare mu nyanja ya Mediterane. Indege zimaze iminota 45 mu kirere zishakisha niho zabashije kumenya iriya yari itwaye abashimusi. Abasirikare ba Amerika bayitegetse kujya kugwa ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri ahitwa Sigonella mu Butaliyani. Abaderevu bayo b'abanyamisiri barabumviye nta yandi mananiza. Indege igeze i Sigonella abashimusi batawe muri yombi, ariko leta y'Ubutaliyani yanga kubashyira mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urubanza rwabo rwatangiye mu kwezi kwa gatandatu 1986 mu mujyi wa Gene mu Butaliyani. Rero ku itariki ya 10 y'ukwa 7 urukiko rwabakatiye igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 30. Urukiko rwakatiye kandi adahari gufungwa burundu umukuru wabo ari nawe mutware wo hejuru w'umutwe FLP Abu Abbas, nubwo bwose atari mu bwato Akile Lauro. Yaje gufatirwa muri Iraq n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 4 2023. Yaguye muri gereza i Baghdad ataraburanishwa ku itariki ya 8 y'ukwa 5 2024 azize indwara y'umutima. Yari afite imyaka 56 y'amavuko. Chuti zacu ikigana na Amerika na cyo umunsi nagihumurije, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya ahani ubigarukiye, turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.